Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi ryobora. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radio.vewa.com. Turi no kuri Facebook na YouTube Vewa Radio yacu. Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ba radio ijwi rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ninjye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duhereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Leta nshya y'u Burundi iyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye imaze iminsi irengaho gato 100 itangiye imirimo. Umwe mu mpuguke zigenga zikurikiranira hafi u Burundi avuga ko hari ibintu ashima iyo leta yakoze ariko ko hari ikikibura.
Ibivugwa n'ibyo bivuga yuko imfata ari fondement philosophique d'environnement. Ibyo bivugwa rero byaragaragaye neza neza, aza twe tuje turi leta nkozi, leta mvyeyi, kingiye bose, tugihamwe twese hamwe turashoboye.
Ubu ni Faustin Ndikumana, impuguke yigenga yanonosoye ibyerekeye ubukungu. Urukiko rutese imanza rw'Ufaransa ejo muri kwa gatatu nibwo ruzatangaza niba Kabuga Felicien agomba kuburanishwa n'Ubufaransa cyangwa se urwego rwa ONU rwasigariyeho TPR, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda. COVID-19 imaze kwica abantu barenga miliyoni ku isi yose. Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Ngoyi Mukena yijeje amahoro n'umutekano abaturage bo mu karere ka Minembwe muri Kivu y'Epfo. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibageza ku buryo burambuye mu mwanya ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa ruzavuga kuwa gatatu niba Kabuga Felicien agomba kuburanishwa n'Ubufaransa cyangwa urwego rwa ONU rwasigariyeho TPR, urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwashyiriweho u Rwanda. Thomas Kamirindi afite iyi nkuru.
Urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa ni rwo rwego rw'ubucamanza rwo hejuru, ni ukuvuga rwa nyuma Kabuga yitabaje. Yaruregeye nyuma y'aho urukiko rw'ubujurire rw'i Paris na rwo rwemereje ko mu kwezi kwa gatandatu gushize agomba kujya kuburanira Arusha muri Tanzania imbere y'urwego rwasigariyeho TPR imaze gufunga imiryango. Kabuga yatawe muri yombi ku itariki ya 16 y'ukwa gatanu gushize mu nkengero z'umujyi wa Paris, umurwa mukuru w'Ubufaransa, nyuma y'imyaka irenga 25 yaramaze ashakishwa. Akurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, ariko we arabihakana. Kabuga Feliciani asaba kuburanira mu Bufaransa. We n'abavoka be bamwunganira bavuga ko adashobora gukora urugendo rurerure kugera Arusha kubera ubusaza, avuga ko afite imyaka 87 y'amavuko, n'indwara zikomeye afite, gisukari, umuvuduko munini w'amaraso, n'indi idakira igenda imubuza kugenda no kwinyagambura kandi ituma agenda arushaho kwibagirwa. Kuwa gatatu urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa narwo niruramuka rwemeje ko Kabuga ajya kuburanira Arusha, leta y'Ubufaransa izaba ifite ukwezi kumwe kugira ngo ibishyire mu bikorwa, ni ukuvuga rero imwohereze Arusha.
Abantu bishwe na COVID-19 bamaze kurenga miliyoni ku isi yose. Iyi nkuru nayo murayigezwaho na Thomas Kamirindi.
Kuri OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, abantu barenga miliyoni bamaze gupfa ni ishyano mu mahano. OMS irateganya kandi ko uyu mubare ushobora kwikuba kabiri niba amahanga adashyize ingufu zihagije mu bikorwa byo kurwanya COVID-19. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo iri ku isonga n'abantu hafi 225,000 bamaze kwicwa na virusi ya corona, ikurikirwa na Brazil imaze gupfusha abantu bagera ku 142,000. Naho igihugu cy'Ubuhinde kiraza ku mwanya wa gatatu n'abantu hafi 196,000 bamaze gupfa. Virusi ya corona yanduje abantu barenga miliyoni 36 muri aya mezi 9 imaze iyogoza isi yose. Ku mugabane w'u Burayi, mu burasirazuba bwo hagati no muri Aziya, imibare y'abandura irimo irongera kuzamuka cyane ku buryo buteye impungenge. Mu bihugu byinshi abaturage ntibishimiye ingamba leta zifata zo gukumira icyorezo, zirimo guma mu rugo, gufunga ubunywero n'uburiro no kubuza amakoraniro y'abantu benshi. Kubirebana n'inkingo, eshatu zo muri Amerika n'Uburayi n'ebyiri zo mu Bushinwa zirimo kugeragezwa ku rwego rwa gatatu rubanziriza urwa nyuma mbere yo kwemezwa Burundi. Naho urundi rumwe rwo mu Burusiya rumaze gutanga icyizere gishimishije mu magerageza yose. Ariko kugeza ubu abahanga bemeza ko nta rukingo rwa COVID-19 ruzatangira gukora muri uyu mwaka w'2020.
Leta ya Cameroon yatangaje gahunda yo gushishikariza ababyeyi gusubiza abana babo mu mashuri mu duce twari twarigaruriwe n'inyeshyamba. Edi Rwema arahinkuru.
Leta irifuza ko amashuri yongera gufungura guhera tariki ya gatanu y'ukwezi gutaha kwa cumi. Nubwo leta yizeza abaturage ko umutekano umaze kugaruka mu duce twari twarigaruriwe n'inyeshyamba, ababyeyi n'abarezi bo bemeza ko igihe kitaragira ngo amashuri abe yakongera gufungura. Ingabo za leta zatangaje ko zimaze kwigarurira amashuri arenga ijana mu mirwano ikaze yabaye mu mpera z'iki cyumweru yaguyemo inyeshyamba 9 n'abasirikare b'igihugu. Minisiteri y'uburezi mu gihugu yatangiye kohereza abakozi bayo mu duce dukoresha Icyongereza kugira ngo bakangurire ababyeyi gusubiza abana babo mu mashuri. Leta ivuga ko abanyeshuri barenga 400,000 bakozweho n'ikibazo cy'ifungwa ry'amashuri kubera intambara n'umutekano muke. Ingabo za leta zivuga ko iminsi nishize zaburijemo ibitero by'inyeshyamba ziharanira ubwigenge bw'igice kivuga Icyongereza. Umuvugizi w'izo nyeshyamba Capo Daniel yemeje amakuru yuko bagabweho ibitero. Yavuze ko bemera ko amashuri y'abikorera afungurwa ariko ko aya leta azakomeza afunzwe. Hashize hafi imyaka 4 amashuri afunzwe muri utwo duce dukoresha Icyongereza. Leta ivuga ko yiteguye gutanga umutekano ku barimu n'abanyeshuri bifuza gutangira amasomo. Umuryango w'Abibumbye uvuga ko intambara hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba imaze guhitana abantu 300,000, abasaga 500,000 bakuwe mu byabo.
Barakoze bagenzi banjye batugezeho amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio y'Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, noneho na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Turahera mu Burundi. Mu Burundi, ikigo Parseme uyu munsi cyashyize ahagaragara ubusesenguzi cyakoze ku minsi ijana Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ayobora igihugu. Umuyobozi wacyo impuguke yigenga mu byerekeye ubukungu Faustin Ndikumana ahanini arashima uburyo leta nshya y'u Burundi irimo gushyira mu bikorwa imigambi yiyemeje mu nzego zitandukanye. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya Eroge Wirikaneza arakomeza inkuru.
Umwibazo washikirije mu biganiro bihamenyesha makuru umuhinga yigenga Faustin Ndikumana yashimye cyane imigambi leta yashyize imbere n'ibyivugo byayo. Yavuze ko mu minsi ijana ya mbere habonetse ingendo zitari nke nziza, harimo kubuza urwaruka rwa CNDD-FDD gukizura no kurakamarira abanyagihugu, uguhasha abagyigiturire, ubucuri impunzi no gushaka kunagura imigenderanire n'amakungu hamwe n'ibindi.
Mu gihe ibivugo nibyo bita yuko igifaransa ari fondement philosophique dans le gouvernement. Ibyo byivugo rero byaragaragaye meze neza, twe tuje turi leta nkozi, leta mbyeyi nshingiye bose tugihamwe twese hamwe turashoboye. Ikivugo kiza cyerekana ko ushaka gushyira abantu hamwe uvuga ati umufuko wose utegereza kuba ufite amafaranga, umuntu wose utegereza kuronka icyo ufungura, umuntu aba yabonye ati ubukene burahari, hari ibibazo by'ifungurwa mu bijyanye n'ikiza cya korona, ikivugo ndakira sinandura kandi sinanduza. Icyo kivugo cyari cyo kwerekana yuko iyo ndwara yemewe ko ihari kandi bayihagurukiye. Ni byiza kuko babona ko bijyanye n'ibibazo igihugu gifite, kirashimishije twagishimye.
Ariko ngana cyane cyane mu bijyanye no kuzamura ubutunzi Faustin Ndikumana
biragaragara yuko ikibazo cy'amafaranga agaciro kiracyari ikibazo kwa kundi nyine nta kirahinduka, kandi n'ikibazo kiduhanze gutya. Hari ikindi ni uko tuvuga bijya bya inflasiyo, ibiciro ku bidandazwa bya nkenerwa bujya inflasiyo urabye no muri statistike za ICBU isa niyongereye, kubera ugasanga ibiciro byahoraho mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu muri iri cyo ugasanga henshi byongereye. Ikindi kandi tubona nta bintu by'ama inflasiyo bitiri binini turabona bitangura kuvuga tuti iyo tutahita haratangwa imigambi nini mishasha batwa rubaka ibintu binini binini. Hari ikindi ni uko tutarabona neza politike ishaka kugirana n'amashyirahamwe yigenga cyangwa n'imiryango z'opozisiyo, kuko ubundi baravuga yuko mu nyuma y'inatera heza haba hari umukuru wa opozisiyo aba arambwira abashingamateka bafise rushinzwe opozisiyo heza, kandi akabaho n'ibimuraba n'amategeko amugenga n'ibyo bamuha kumashirami yana watu kumisi nyingi wila haka lise kwa agria mashasha yuyose niwi mzutarabo na neza kani kwa tuki kutu za kicho kizu na chogo mishikila kuko mashirahamwe yigenga rasipa kamaro mungi huku wichacho chogo
ndikumana hanura leta kumenya huku tangazi migambi zonya na mizahagi je
mkumina kore tana hisisi migambi miiza hamari hawa anu bashabamu washa haku yulizamu kicho yitama antarite antireforme mifara ukwa kwa tinije kwa kura matamukano wakunyuza kandi bakagira ingufu zose ibije mu ngiro birasaba rero ingufu zidasanzwe leta biza gushaho itangura guhana kugize yifuza ku bantu bihinduke ikindi nuko twita approach technique ishyigikira imigambi umugambi uza hano bizategeza kurondera abahinga baza barawutosora kugira mu kuja mu ngiro mu by'ubuhinga ushoboke ikindi ni sentire kugena mantare shasha bizategeza kwiga neza kugira ibyo amaministeri agiye araje hamwe ibicerezi ibintu mu kuciga neza bakaraba ndetse bashyitse igihe bagasanga hari ibitagikunda basa no kubihindura ikindi rero ni ikinyene cy'uko by'amashyirahamwe arabashobora guterera kumva uko abo bose bari mu gihugu cyo gucuba cyeri amatora yaheze burya leta itegereza guca ishira abantu hamwe nyene baba batavuga no mu migambwe amasahanye yigenge ibyo byimbiro byose yabikeneye kuko nta wifata mu kanigo ngo fata ingingo ku ngufu
uwo mugabo ishira hamwe Tanzania yararongoye yahagaritswe na leta yaheze umwaka urenga asanga ni igongo cy'agateganyo cyo tangwa ku barundi bahunze bafite bagirizwa kugira ngo baze kubaka igihugu
jinaje ko twari ko turagira aho leta yufasha gusubira guhuza abarundi bakabona yuko kenshi twaje ko turapfuza tumaze kuganira kenshi abarundi yitavyeyo kindi kazogira ku kigo bose batashe ni ngu ku Burundi nico je ni bazacho dutuba gutangura kugira ingufu shasha kwange twaba na muri kahise hose kugira ngo ashobore kuboneka na mama muri provisoire yashobora gutangwa kugira abantu batahe ya pega abarundi nyine turakwiye kwiyegeranya twasubiza hamwe bizo dukiza gusumba
naho izo kiza kandi n'umukuru w'igihugu bakaba yahamaga ya barundi gutaha harimo wadacizere Evariste Ndayishimiye yabigarutse ko mu ganiro cyo cya mbere ya abanyagihugu n'itangaza makuru ku munsi wa gatanu heze
abantu babimenye ko guhemukira umubyeyi ari ubuhemu bubi ari umuvumo nta muntu numwe agira ibiganiro n'ubutungane ubutungane butunganiriza umuntu yahuye n'icaha wakoze ntibutunganiriza wakoze icaha niba baba bavuga ngo turafise ibihugu bidukingira ngo ni bihugu byigenga byishira bikizana ego nibyo nibabe bishimi cyara bamenye yuko impera n'imperuka bazoje imbere gutungana none ko rutazohera urubanza ibyo bakora barindiriye ngo haze kumenya uko rikore kuzani bijya ni byaheranye n'irya tariki naho hobe heri imyaka ijana urubanza niho ruri
ejo rya Amerika ryashatse kumenya uko leta y'u Burundi yakiriye umwihwezo maze rihamagara kuri telefone umubwizi wayo Prosper Ntawurwamiye yishuye muri makati ntacyo tubivuga ko eroje wika neza ejo rya Amerika
abana bafite munsi y'imyaka 18 y'amavuko ba mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania bugarijwe n'ibibazo bitandukanye harimo gukoreshwa imirimo y'ingufu bamwe barimo guta amashuri kubera akazi karenze urugero no kubura ibyangombwa bakeneye mu buzima umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yagiye mu nkambi ya Nyarugusu adutegurira inkuru ikurikira
Aboneka abana bakoreshwa ibikorwa by'ingufu mu nkambi ya Nyarugusu cyane cyane aho bimba amatafari gushomba inkwi mu mashamba no kwiremeka ibintu mu isoko henshi uharenganye usanga abana bariko barimba bongera biremeka ibumba kujya aho bafyaturira mu nzira naho usanga abana biremetse imizigo y'inkwi barenze mu isoko naho abana ni benshi ukibaza umanya wo bigira ko wariwo kimwe mu bituma abana mu nkambi bajya gukora ibikorwa bisaba ingufu kubera ababyeyi babo batabitayeho kandi bagaburira ibiribwa bike bigatuma biyumvira kujya gushaka amafaranga kugira bigurire icyo rirenza aba ni bamwe mu babyeyi bo mu nkambi ya Nyarugusu bahaye ikiganiro ijya Amerika
ibintu maze kubona dufate bijanye ihohoterwa ry'abana umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi hama abandi nawo gacho sanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu gufyatura
ni kuvuga yuko je namaze kubona ababyeyi beshi iyo ababyeyi beshi bahishije nk'ibiribwa urasanga abana babakumira bakabaruta kurya dukeyi abana bakarati eh mama ntiduhaze wa muvyi agashatore inkoni ho kugira ngo abongere ibiribwa akaca bakurita ije nizaze kumaze kwibonera na amase yuwanje ugasanga umuvyeyi arahanga kuza gusenya mu ipori agafata umwana w'imyaka 10 ngo genda gusenya ibyo ni madaka kubona uko abana banyanyashwa n'abagiye Nyarugusu ugasanga hageze ifyatura rya matafari umu mama yigiriye mu kirabo akabwira abana ngo genda mu fyatura ngo amatafari amajana 5 ije ndamaze kubona uko abana barenganywa inyarugusu
abo bana bakoreshwa bikorwa bikorwa bibarenze benshi n'abataye amashuri abavyeyi bavuga yuko kubura makaye n'ibindi bikoresho byankenerwa ku ishuri ari kimwe mu bibazo bituma abana babo bata amashuri kujya gushaka akazi
ntibyoroshe gose kuko turavye nk'ivyambagwa ndabona yuko mengo ntichoroha vrema kuko usanga abana bagenda ku ishuri ugasanga baguma muri ka kambaro kamwe ka kandi nyene urumba bagashika nyene kapfumbagaye hanyuma mu nyuma naho ugasanga umuntu aranakenye n'isabuni yo kukamesura nyagahuzo rero urumba ugasanga rero ntikoroherwa kuko urabona ntaho umuntu atarukira ntaho umuntu aja hirya hino hino ngo umuntu aronde icyo yo kwifashisha nzo ngorane duhure na zikwere
umwe mu bana yemeye guha ikiganiro gy'i Amerika avuga yuko ubuzima bubi no kutagira ababyeyi ni kimwe mu bituma bemera gukoreshwa akazi k'inguvu
ubuzima kanje kweri buragoye kubera ntacyo nifashije ntanakimwe nifashije umanye rero kunyere n'amashuri nka kiraho nifuza kuyaheba kubera ubuzima takuru ibibazo nkunda guhura nabyo nuko atakintu ndonka aho nk'impuzu nk'iki ugasanga biragumye kuzironka kubera twe tudafise ababyeyi aho wifitiye basi ukabona umwe baramuguriye impuzu nk'umubanyi nawe ukavuga ati none jewe nka mama rihe au papa angurira izo mpuzu nawe ugacika usigara mu bibazo
ku bw'izo mpamvu ishyirahamwe riharanira agateka k'abana mu nkambi ya Nyarugusu Save the Children ritanga impanuro n'inyigisho ku babyeyi kugira bamenye indero nziza basabwa kurera abana babo n'uburenganzira bwo gutuma abana batiyumvira kujya gushaka akazi aho kujya kwiga aba ni bamwe mu bambasaderi b'iryo shyirahamwe kuri mikro z'ijwi ry'Amerika
kwege icyo tubaha nura turaberekeza ati umwana naho yoba yagize nte urashobora kumuhanura muga ntukoreshe dufate nk'umuturira nukuvuga ubugize nabe hamare mu gihe duhaye impanuro abo bavye mu gihe binaniranye naho uwo muvye yakananira nakumva izo mpanuro natwe hari hahandi dushatubwira nte uwo muvye dusha dutanga raporo hama bagasha bamenya uburyo bamugenza hama n'uwo mwana bagasha bamenya uburyo bamuvuza uburyo uwo mwana ashobora kugira amagara meza
twabonye yuko umwana afite uburenganzira bwo kwiga uburenganzira bwo gukora ibyo ashoboye uburenganzira bwo gukina n'abandi bana uburenganzira bwo kurya mu gihe abo bana batumvira ababyeyi turagira tukabwana ababyeyi babo bana n'abo bana tukabereka tukabahanura ko bakwiye kubaha ababyeyi babo ababyeyi nabo bagakunda abana babo kugira n'abana nabo babakunde
ishyirahamwe Save the Children ribona yuko ababyeyi mu nkambi za Ndutanyaru gusura Mutenderi bakwiye kumenya yuko ibikorwa by'inguvu bitinyiza agateka k'umwana bikamwikira n'akazoza mu nkambi y'impunzi z'abarundi Nyarugusu James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika
muri iki cyumweru gishize abahanga bigenga bashinzwe amatohoza ku Burundi bagize raporo yabo ku kanama k'uburenganzira bwa muntu k'umuryango w'abibumbye k'abatumye aka kanama kari gateraniye mu ikoraniro ryako rya 45 i Geneve mu Busuwisi raporo ivuga ko guhohotera uburenganzira bwa muntu bitigeze bihagarara mu Burundi leta y'u Burundi yahise yamaganira kure ivuga ko yuzuye ibinyoma gusa mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije perezida Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora Burundi wavuga ko abantu bakwiye gutandukanya icyatsi n'uruhu aravuga uko yakiriye raporo ya ONU
jewe ndabyumviriza nkabikurikira mugabo cyane cyane kugira ngo nkwishure mfatira kuzombona kuzombamwo ngaha i Burundi aho ndi ngafatira kandi ko ntari ko atari Bujumbura gusa umuntu agira ati ndamenya no mu gihugu hagati turajayo tukavugana n'abantu icyabyo novuga ni uko wumvirije ingene bamwe babivuga uwo mengo igihugu cy'u Burundi kiriko kirasha ariko haba namba mu Burundi hariho amahoro icya kabiri urashobora kwibaza uti mbega none kuvuga gutyo biva kubera kuko kuri ubu badakoza ikirege cyabo ngaho i Burundi ariko naho nyine urashobora kugira uti amakuru barafise abayabaha mugabo igihambaye jewe nuko uri kuravuga ibintu byerekeye agati y'akantu utegerezwa kubivuga ushingiye koko ku bakuru y'ukuri watohoje neza kandi cyane cyane wize neza kuko ugiye gufata gusa nk'ibiharuro ugashyira ngaho utaravye ikica kiriya icyagitumye uri kuratanga inkuru aho kuba inkuru ifasha ari inkuru iyobeza kuko ngubu ubuze ubwicanyi hanyuma ukabangatiranya abicana bapfa ukubana mu miryango ukubana hagati y'umugabo n'umugore ukubana hagati y'abantu bafite amatongo bashobora gupfa, ukubana gushobora gufatira kadi mbere no ku bundi busuma, hanyuma gashobora kuba n'ubwicanyi washaka bugatiye no kubanga babipasa ukundi. Ibyo byose ugapfa kuvuga gutyo utabitandukanije, urumva yuko inkuru ubutanze ibitariyo. Jyewe rero ku bwanjye ndibaza yuko uyu munsi Uburundi atari uko kuwufata nk'igihugu nk'uko uvuze babivuga kutererana, ahubwo ari igihugu cyo gushyigikira kigenda gitera intambwe muri ibyo bibazo. Nkagira ngo rero urumugwi ujeje ukora ibyo hagati ya kamuntu yoza kuvuga ngo mu Burundi hagati ya kamuntu ndi kubahirizwa haba namba uri kuraca kubiri n'ibintu abantu babona neza ijoro n'umutaga mu gihugu.
Ego me iri muri iyo raporo Perezida Ntibantunganya byashikijwe kandi n'andi mashyirahamwe arenga 43 arimo amashyirahamwe mpuzamakungu n'amashyirahamwe arongowe n'abarundi, ikintu wibaza coba kiri inyuma y'ayo maraporo niki?
Sindabizi iki inyuma gaco ntisize sinokubesha, mugabo kandi iyo umuntu atanze inkuru hamugasanga iyo nkuru ntifite ifatiro ishemeye, ikiba kiri inyuma cyoco cyangwa bagote cyo cyiza kuko ahandi wavuga ibintu uko biri. Jero ndibaza yuko igihambaye atari kwaba umuntu agira ngo mu Burundi birasha kandi atari uko bimeze, ahubwo ari kuraba ingene Uburundi bushyigikirwa muri kino gihe, ahubwo ibyo abo bantu bavuga bikaba umugadi koko, bikaba umugadi kuri bo, bikaba umugani n'ubuzima bwa misi yose bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Dukeneye yuko abantu bafata Uburundi uko buri, badafata Uburundi uko bifuza kubera kuri ubu ibiharuro byabo, bafata Uburundi uko buri, bafata Uburundi kandi uko Abarundi babona, uko Abarundi babyifuza, ntibafate uko kuri ubu akagwi aka. Bashobora kuba bafitaniye imigenderanire yoroshe kavuga aho kuraba iby'abarundi bonyene bavuga, icyo gihe cyo nipfuza n'ahandi ndikuba kurwanira agati ka muntu, kuba kurwanira ibindi bintu kuri ubu mbere bishobora gusanga ejo biteye kubiri n'agati ka muntu.
Wizeheze hari ibitero byakozwe n'umurwi avuga ko uriko ushaka kugarukana demokrasi, eka niyo hizo wajya agati ka muntu umurwi witwa Red Tabara waratangaje ku mugaragaro ko ugiye gutangura ibitero kubera intwaro ihari atari intwaro irangwamo demokrasi. Ivyatangajwe n'uyo murwi vyovyo bivuga ko iki ibitero uyu murwi wakoze mu misi iheze mu bivuga ko iki?
Urumva kino gihugu haraheze imyaka igiye gushika 60 tubona hagenda haravuka imigwi ahacanye hariya kugira ngo igiye guharanira ibya politike ibicishije mu nguvu bicishije mu ntambara. Icyo twabonye ni uko bivuna abenegihugu, bivuna Uburundi, bitwara abantu. Urashobora kugira kudodagura ufatiye ku mugwi uyu n'uyu, sinza kudodagura umugwi wose. Icyo ubona ni uko naho nyine uca usanga nabo bagira uruhare ahubwo mu kubangamira agati ka muntu, kuko barica abantu nabo nyine cyanje bigatuma nabo bahanganye nabo nyine bica. Urumva rero uri kurabuza agati ka muntu aba bo bangamira ntabuda bo nyine uteza kubavuga utabavuze ntahandi vuga ntihari akindi kintu rero kiri inyuma uyo muntu abivuga bakurikira.
Araheze imyaka itari mike mutahutse muvuye mu gihugu cy'u Bubiligi aho mwari mwahungiye, muri iki gihe abanyapolitiki batari bake bahurikiye mu migambo itandukanye harimo nuna n'isinarede baracari hanze y'igihugu, mu Burundi hifashe gute ku munyapolitike ibashaka gutahuka?
Ugiye kubaza erega n'igihe ibyo vyuka mu Bubiligi byashika wowe naragusiguriye nyine byashitse jese ndamyagiye mu Bubiligi mpunze ndamyagiye cy'ibikorwa binshanye ngo usanga hari ingorane zitambuye ko mugabe nyuma natoreye umuti hanyuma koko jindi mu Burundi maze inka kitanu jewe n'ukuri aho ndi Bujumbura n'ahantu hantu bashobora kubona Bujumbura nka hose kandi kira noneho n'amaso dayafise n'amatwi dayafise ndabona yuko igihugu cahindutse rwose muri vyerekeye agati ka muntu. Urabona yuko ushobora kuja mu mpande zose z'igihugu atangorane, ndamaze kuja mu ntara nyinshi haba hagati mu gihugu haba mu ntara ziri kure za Kirundo za Muyinga sangozi zahehe urasanga hose ari ngendwa ijo mutaga mbere urashobora no kuva iwujumbura amasamo ya sambiri ijoro ukagenda ugashitega cyo kimwe ukabitega mu masama nayo ukaza ugashishujumbura atangorane urumva rero yuko aho kwaba abantu bavuga ngo ibintu biteye imbere nuko byateye imbere bikabije abantu bavuga ati cyane cyane hanyuma hari ikigoranye aho kwama bashaka kweba bashaka kumengo kibico kibi kibaho kicyahejuru bakarondera ahubwo icyo tuma umuntu wese afitemo uruhara bigenda bihinduka neza.
Uyu munsi amatwi adasumira hariho ibikorwa byo gusozera urugendo mu gihugu cyose urumuri rw'amahoro. Ibyo bikorwa mwarabikurikiranye biko bigenda gute? Ibyo bikorwa byerekana iki?
Nari nagiye igihe bavyugurura mbuga urabona yuko urumuri rw'amahoro rufite umugwi ubitegura hanyuma kandi hakaba abantu mu nzego z'igihugu haba ku rwego rw'igihugu nyine canke ku rwego rw'intara agenda babigiramo uruhara urabona yuko ari urumuri ruhuza abantu kandi urabona ko ari urumuri rutembera mu gihugu cyose rutembera mu gihugu cyose nje ndibaza yuko nk'uko numvise umukuru w'igihugu abivuga ati rumukire abarundi mu mico yabo ndibaza ko cyo cyumvira nyamukuru twogumana yuko cyo mukire ubwo rumukire abantu mu mitima imitima yuko gikora igihugu imitima yuko kwigorera igihugu imitima y'ukorera igihugu imitima atari yo kwaba umuntu arondera mu gihugu ikintu kiva ngo bizi bigenda ukamenya ngo nicyo cyotu nicyo cyerekana ubuzima bwiwe ahubwo imitima ikoresha ko igihugu cyafashe inzira nziza kugira gikosora ingorane cyagira icyamwo mu myaka iheze
haraheze nk'amezi atatu leta nshasha ibonetse mu Burundi ibintu mushima n'ibihe ibintu muba mutarashima cyane rwose cyangwa ibintu bishobora kuba bigikeneye kunagurwa nk'ibi
icya mbere cyo kuvuga buriya ni uko ubu amatora yabaye akaboneka inzego zishasha z'igihugu akaboneka umukuru w'igihugu mushasha erega buriya ndibaze yuko ari ikintu cya mbere nyamukuru kuko urazi yuko amajambo menshi yavuzwe yarari kubyerekeye ikirego cy'umukuru w'igihugu wari ahari nyakwigendera Petero Nkurunziza hari abantu bagira ngo ntazorekura ubwa mbere hoho yari yarekuye hanyuma abarundi bararonka umwanya baratora umukuru w'igihugu mushasha icya kabiri uyu mukuru w'igihugu mushasha amaze kuboneka jewe hari ibintu nokwita yuko mbona yuko ari ibyo gushyigikira niki ikije kukumviriza abantu ukuvugana n'abantu bwabaye ubwa mbere harayi isaha 15 umukuru w'igihugu ahura n'abarongoye imigambwe kandi yafite yuko agiye kubigira ingendo yarahuye kandi n'abarongoye amashengero na cyane cyane ekereziya katolika mu myaka iheze urabona yuko guhura gutyo bitari byoroshye yarahuye kandi n'abagwizatunga na twebwe abahoze barongoye igihugu turi nk'aho Burundi yaratwakiriye ukabona yuko ashaka kugira iyo ngendo yo kumviriza abandi ingendo yoranga ubutegetsi bwiwe rero n'ingendo yo gushyigikira ikabandanya kuko buriya mu kirundi njye ndabivuga umuntu aguhaye ijambo abakubashe umuntu akwiye ijambo nawe buriya abakwishe icya kabiri rero hariho abajambo hariho n'ibindi bigenda bivugwa na cyane cyane ibyo kurwanya ba kaboko yarishyigikiye ko ibyo kugufi kwitaho akazugaruka yarishimikiye ko urabona ko haherutse kuba mbere n'urusasu no kugaruka rudafite akazi hasigaye kubona gusa mu minsi iri imbere imigambi izoje imbere kugira ngo ifashe kugaruka guhangana n'icyo kibazo hanyuma rero jewe ari iminsi ijana sinoza kugira ngo mbega novuga ibimeze gute nogira nti ahubwo umukuru w'igihugu ubutegetsi bushasha ubandanye muri iyo nzira nziza y'ukumviriza ubandanye muri iyo nzira nziza y'ukurabaho hose hari byagirigoraga mu gihugu bagende bahagorora bizoshobora rero gutuma umuntu ashobora kugira icyumviro gitomoye neza nawe ugiye gufata iminsi 30 yonyine ufatira iminsi ijana yonyine ufatira kuri iyo waba usanga wihenze ugasanga mbere aho gutuma ibintu
inshuti z'igihugu rya Amerika ni ku ikiganiro dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye cyane mwese ko mwateze amatwi. nshimiye n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherere hose mu ngo zabo n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije kubibagezaho. Fasel Gebeho ni we wegeranyije amajwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Mundikizi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose kandi mu byo mukora byose. Mukomeza kandi kubahiriza ingamba zafatiwe guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona.